ni radio Ijwi y'Amerika. Amerika giye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Urundi butwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Mushobora no kudukikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westat akaburungu radio yacu VOA akaburungu com. Niwe neza nshuti mwese namwe bakunzi bi radio Ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije. Ikaze mwese mu kiganiro mwisanga.
Muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagaragara bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala chavujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za
Amerika. Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kiganiro cy'uyu munsi hari n'icyerekeye leta nshasha y'Uburundi yatangajwe ku munsi wa mungo ku mugoroba. Uyu munsi rero twatumiye abashingantahe barimo Faustin Ndikumana, umuhinga mu byerekeye intwaro n'ubutunzi, akaba kandi n'umukuru w'ishyirahamwe PASEM yihaye intumbero yo gukangurira Abarundi guhindura ingendo n'ibyiyumviro. Turi kumwe kandi n'umushingantahe Emmanuel Nengo arongoye ishyirahamwe UNIPOBA, Unisonu pour la promotion des Batois, ishyirahamwe yemeje guhanira iterambere ry'Abatwa. Turi kumwe kandi na Jean Bigirimana yigeze kuba umushikiranganji mu Burundi. Bashingantahe mwese, muraho bashingantahe mwese.
Turaho neza turashima.
Ni byiza cyane rwose. Reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangure kuri we. Faustin Ndikumana uri umuhinga mu byerekeye intwaro n'ubutunzi, leta nshasha irongowe n'umushikiranganji wa mbere Guillaume Ujoni. Mwayibonye gute?
Kandi batwaye tugize bisi twirindiriye n'igishika cyinshi, kuko ibintu nk'ibi amahinduka yabaye nk'ayo usanga leta nk'iyo nshasha ibirindiriwe kugira barabe ibirimo. Twaje twabonye ubwa mbere ho yuko ubushikiranganji bwaho ari 2021 buja ku 15, turabona kumwe ngo harimo abapfasoni 4, turabona yuko harimo umbwoga abacupa umengo ntibyari bimenyerewe, turabona yuko hari abagumyemwo umengo bashaka nka 5 baba bagumye muri leta abandi basanzwe bayirimwo. Turabona neza yuko hariho kugabanuka ro amadirekisiyo yafatanyijwe yegeranijwe hamwe agashikira ubushikiranganji bumwe. Mu bisanzwe ndiko ndavuga kuri leta, igihari cyose ni uko leta y'uburanga igashinga ibintu bivuga leta imwe indakora ngo ikiribye politiki ivuga ngo imigambwe yatsinze cyangwa imigambwe ngo wararonsa aya majwi ngo bwiza kujya muri leta bimwe bivuga ngo batanga amazina bahereza umukuru w'igihugu cyangwa umushikiranganji wa mbere ngo batoremo. Ibyo byarahavuye ngo umukuru w'igihugu cyangwa ariko n'umushikiranganji wa mbere baragenda abashingantahe n'abapfasoni bagomwe ko bashobora kubafasha ibikorwa bashaka gushikana ku gihugu baravye intumbero bafise. Icyo rero ni igishasha, nicyo gituma mbere ubona avuga bati bavuze ko abona abasosiyete sivile bagiyemo. Harimo n'ubundi murabanga uva mu wundi muganga mwana umuganga muto utavuga ngo ni ukubera wagiye mu matora. Urumva rero barisanzura mu gutora abashinga n'abafaso, nubwo bavuga bati harimo abo mu mugambwe watsinze amatora bo bashobora kuba ari abo basanzwe bamenyeranye mugabo bimaze kuba byuguruye. Nubwo ko nabonye ningira aba batavuga bati mwebwe turafise ibyo tubashima ko kuburyo mudufasha turaze intumbero y'uko turi kubona.
Ego mushe na hefu sa ni kumana hari abantu bashaka kwibaza ko umugambwe waronse amajwi agira kabiri naho amateko ariko ameze ubu bishobora kuba bidahumuriza Abarundi. Ibyo mu bivuga kwi
urumva rero bivana n'ingene baba bapfuganye kuko muri cyo gihe amateka atabivuga bavuganye gatoyi kumbure ntibumvikane biritema umushyiranje wadashoboka kuba jewe rero mbaye ndamwereka n'umwana nitwumvikana kumbure dushobora gushyira ubwo ntanze bikirimo urumva niko amateka abivuga urumva ntawuze ko abatase ku bisanzwe baba bavuga ngo mugabo urumva ntawuze ingene babyagenda ariko igihe amateka abirekura urumva nta kwa ngo byo ngitire ari kuri kira bakiyeko ariko byabyobaye byiza abo bantu bo mu migambwe bo mu mugambwa wari nko akabiri yuko bashobora kubabonja muri leta mugabo urumva kwa karamategeka bivuga gucyo ngo ngo nigomba ngo bajeyo urumva nico nteza ngo uvuga ati hari kosa rya hari hari tegeko rya rembwe
ego me mukaje
naho ifata abantu batari mu migambwe numwe akavuga ati je mukuru w'igihugu canke umushyanzi wa mbere shaka abe bitwa technocrate ariyo bangira muri leta ubwo ifite uburenganzira
ego
bavuga ati jewe ndafite impundo nshaka gushika ko reka rero ndayishike ko ndabyashinga ntahe na faso n'inizeye urumva niyo ntumbere y'ibashingiro y'ubu
Faustin Ndikumana n'ubwa mbere habonetse ikibanza cy'umushikaranganji kikajamwo umunyagihugu eka umunyapolitike ava mu bwoko bw'abatwa ivyo mwebwe mwavyakiriye gute ku giti canke c'umuntu yakurikirana hafi cane rwose politike y'u Burundi
sinzi ko ari umunyepolitike numvise umenga ahubasanzwe ari nsosiyete sivile nawe nyene mu ishyirahamwe iryo shyirahamwe nyene ariko nibaza yuko ubwanduho n'umurundi kandi ari umuntu wateza kuba umushikiranga arashobora gushikira amabanga yose yifuza umurundi wese ibashingiro atagira ashobora kuronka amabanga mu gihugu urumva rero kumbure ntitwari bwa bishike ko n'indi iterambere ariko byagiye biraza buke buke baza no mu nama nshingamateka baza no mu bindi ubuzi buto buto ubu rero hariko hashikirwa no kubushikiranganji turukwa kubushikiranganji wa mbere mu minsi iza turukwa k'umukuru w'igihugu byose rero n'ibintu bigenda biraza buke buke
nke
muri Amerika mwarabibonye ko byakinze bashika naho umwirabura atwara igihugu urumva ni ibintu bigenda biraza buke buke
yego reka ni icyo kibazo kibaze Mushyirantahe Emmanuel Nengo nawe nyine asangwa yongwe ishyirahamwe Uniproba Unisono pour la promotion des batois nawe nyine atubwire ko ntihakiriye iyo leta shasha y'u Burundi
ego murakoze cyane ndikize n'ibyo iyi leta ni leta twari turindiranye igishika na cyane cyane dufatiye duhereye aho iyo n'icyubahiro umukuru w'igihugu yarahira mu ijambo yagiye ashikiriza yaravuze ati hazaba hariho hazushinga leta njyeyi kuva ko abari ihurikiyemo bose niko nicyo twaciye dutegera hanyuma kandi mu ijambo yashyikirije twari twumvise avuga ati ubu nta mwishyikira cyangwa ngo natumwe na kanaka ni kanaka ateza guserukira kugira ngo ugire icyo uterereye mu iterambere ry'igihugu twebwe rero ku ruhande rw'iwacu na cyane cyane mushyira mu mvuzo batwaye Uniproba ni leta twakiranye umunezero udasanzwe kuko mu byo twabonye byashyitse ejo byabaye imbonekarimwe aho twumvise duti burya muri leta nshyashya harimo umwe wo mu bwoko bw'abatwa kuva igihugu kibaho zitari bwa kabe kandi twari tunaziteze kuko twari tumenyereye leta zagiye zirashingwa inzego zagiye zishingwa zindi aho wadusanga uwo mugwi w'abarundi ukumiriwe tugira nicyo bituma tuvuga duti ubu turahumurijwe yuko udutangwe gutera iyindi ntambwe ko na cyane cyane ko tubona ko mu nama nshingamateka duserukiwe na nyengo z'amateka ubonaho rero ko mu rwego rwo hejuru rw'izindi muri leta ntitwereka rero gukenguruka dushima yuko bariko barerekana ko natwe turi abanyagihugu abenegihugu b'u Burundi ko dufite uburenganzira bwo kuba mu nzego zitandukanye nk'abarundi atanumwe akumiriwe aho rero niho nubanza kugeza
egome mwihweje uruhara mwagize mwishyiramwe Uniproba murabona ko rushobora kuba rwagize ingaruka nziza muri iyo ngingo yo kugena umushikiranganji ava mu bwoko bw'abatwa
ariko turibaza tutakekeranya yuko abafashe iyo ngingo baba barabonye intambwe na cyane cyane abatwa bagiye batera mu myaka iheze kuko twebwe iryo shyirahamwe rimaze imyaka 20 kuko ryashinjwe mu 1999 hanyuma twagiye dukora cyane cyane mu cyo guhimiriza abatwa kugira ngo bahindure ingendo babone ko nabare abene igihugu cyo kumwe n'abandi. Ikigira kabiri ni uko twagiye duhimiriza haba n'abafata ingingo kugira ngo bumve bategere yuko uyu mugore w'abatwa na cyane cyane mu gihe uguma usubizwa inyuma wibagiranwa kandi ugukwega cyane cyane ya nzigo y'inzikira ituma umwe wese umwene gihugu yabonye adaserukiwe nawe yumva ko adatunganijwe mu gihugu cyiwe. Rero kuri ibyo byose kunyifata nk'umbuye babonye yagiye iraranga abagiye baba mu nzego zitandukanye, bagiye batubera abashingamateka, abazunguza amateka, bagiye baba mu zindi nzego zitandukanye, turizigira neza kuba barabonye bati harageze yaho twerekana ko no mu zindi nzego nabo bashoboye, hanyuma nabo turabe yuko bashobora kumva ko batekaniwe, bumve ko ari abenegihugu cyo kimwe n'abandi, bashobore gufashanya n'abandi benegihugu kugira ngo igihugu kirongogwe, bose bumva ko bafisemo uruhara.
Mushyanahe Jean Bigirimana mwarabaye mushikiranganji mu bushikiranganji butandukanye mu Burundi. Ibitigiriye z'abashikiranganji icyo gihe byari birebire cyane rwose, ariko nk'uko mwabyumvise abashikiranganji ni 15 gusa, hakaba harimwo abafasoni, abanyapolitike n'abarundi bava nko mu ntara nka zose iyo leta ku bwanyu mwebwe mwayakiriye gute?
Yego, murakoze cyane. Ikintu cya mbere uko iyi leta ituzaniye ibintu bishasha tutakimenyereye mu Burundi. Ubwa mbere ni leta igizwe n'abantu n'abashingantahe n'abapfasoni bakeyi, harimo ubushikiranganji 15. Ibi ni ibintu bitari kimwe n'ubuyegeye twakimenyereye leta igizwe n'ubushikiranganji bwinshi. Hanyuma ikindi naco tutari tumenyereye ni ukubona abantu bagize iyi leta, cyane cyane ikintu nibaza ko catangaje abarundi bose kandi bashobora kuba baranakiriye neza, ni uko amakuru asumira harimwo umutwa. Icyo kintu kuri mu Burundi nitwa tukimenyereye, kandi nibaza nk'abandi Barundi twese twashobora kutuzakurere neza. Hanyuma ikindi naco mbona, navuze nti leta ituzana ibintu bishasha tutari tumenyereye. Ubiravye uko ibyirizwa shingiro gihugu rimeze, uravye nko mu ngingo yaryo y'128 barerekana neza ingene leta ihaja. Ibi rero bikatwereka neza yuko abashinzwe gushinga leta bafise uburenganzira bwo gushinga leta uko babyumva, uko babona ingene bashaka kurongora igihugu. Ibi rero ni byiza cyane rwose, ni byiza kuko nk'uko musanzwe mubizi kandi nk'uko mwageze kubivuga, hariho umwe muri twe yageze kubivuga ni Faustin, yagize ati ntajya birirwa twari tumenyereye rya kera aho umuntu yabanza kugira amagendera abaza imigambwe afatiye ku majwi baronse mu nama nshingamateka ugira ashobore gushinga leta. Oya, ubu Umurundi wese uko abashinga leta babibona barashobora kumutuma ko bakamushyira muri leta.
Ariko Mushyanahe Jean Marie Bigirimana hari abavuga ko ivyo bidahumuriza, ko bazi ko hari intugambwe baronse ikibanza cya kabiri.
Kuvuga ngo ntibihumuriza, mugabo hariho amategeko jewe kumuna leta yagiyeho nta mategeko yarenze. Uyo mugambwe rero wabaye wa kabiri, jewe ndi kubwanje ndi mu kibanza cyane, nunashima kutaja muri leta kuko iyo umaze kuvuga uti jewe ndi muri opozisiyo, opozisiyo ntujya kuyigirira muri leta, ujya kuyigira mu nama nshingamateka. Nicyo gituma nababwiye ndi hariho ibintu bishasha tugiye kubona mu Burundi. Ubu rero umuntu agomba kugira opozisiyo naje mu nama nshingamateka, ni naho ashobora kuyikora neza kugira nawe agwane atebazoshike aho nawe aronka uburenganzira bwo gushinga leta. Hanyuma nibizoba ni leta nyine nabo bayishinze bazobibazwa, ntazovuga ati narakoranye n'abandi muri opozisiyo, nabo bazobibazwa.
Tukaza kuri mwebwe Mushyirahamwe Faustin Ndikumana, Burundi muri iki gihe urakeneye kuzamura ubutunzi, ikaba urakeneye kunagura imigenderanire, hari n'abarundi benshi b'impunzi, ikaba abarundi arenga 400,000 bari hanze y'igihugu. Ku bwanyu ibintu byoba ku rutonde rwa mbere iyo leta yorangura nk'ibi?
Bo, hari akantu gatoyi ngabanagira se n'ushyiraho gatoyi akakuko amaminisiteri yagabanutse, ubundi amaminisiteri nawe nyine yagabanutse, ni kuraba kwa amaminisiteri usanga ari manini manini igihe atitse amadirekisiyo kenshi baca bari abantu bashiraho bameze nk'abasekereteri leta kugira batwi umushikiranganji, kuko hari igihe usanga umushikiranganji bamuhaye nk'ikintu ngo commerce and za transport tourism artisana, ugasanga ni kinini. Ugasanga rero iyo batashize nk'amasekereteri yapfuye, ugasanga amadosiye arashoboye kumubana menshi menshi cyane, kandi ariwe mutwe rero wa minisiteri, ugasanga ibintu ashoboye kuruga umwanya wo kubirarira rimwe byose, mushoboye no kubitahura, washobora no kubikurikiranira rimwe. Nicyo gituma rero twakunda tubona abaminisitiri nyine bakaba minisitiri mugabo imwe imwe bakaba bamwe bita abasekereteri d'etat baca bumviza umuminisitiri, kuko uravye ibikorwa bikenewe kuva mu Burundi, hari abaminisiteri ingene yagiye arangana hamwe izo zindi minisiteri, yari hari minisiteri ikitse nka direction, urumva afite ikintu coroshe mu gihe kiza gukurikiranwa n'umuntu umwe. Nicyo gituma navuga ati kumirwa ngo birabe ingene babyongereza nk'abahinga mugabo, nabonye ko hari amaminisiteri manini manini niyo y'ubushikiranganji bw'intwari hagati mu gihugu, hari abadiministrasiyo intwari hagati mu gihugu, ko dushyira ko kurabira iby'igipolisi byose by'umutekano w'ipolisi, ko dushyira ko na deni y'iterambere y'amakomine. Kera bahora bashobora kugira ati nka sekereteri d'eta wiki yapfuye umushikiranganji mugabo, kumbure baturaje nyine nagira mugabo umva nabo yugabanije amaminisiteri nyine n'abamanini arakenera cyane abantu baca bakwiye, kuko so usanga iyo amadosiye yigwa ari menshi. Hama ku bijanye n'ibitegereza kuja nyene mu gihuta bo aho turi turavuga nyine hari ibijanye na politiki, ibyo bijanye na politiki ni ibyo kuraba ingene mutahuka byaruge mu banyagi kuko bakusura bakagaba hakaba byarugira na kohezion nasionali byaruke, ubundi kohezion nasionali hamwe abanyagihugu baza baraganira na leta hakaba amadeba, icyo bita amadeba. Turavuga ngo ni ibiganiro byo kugabura ibintu biriya leta yagenze ngo zirahari, mugabo tugura umwuka abadeba kugira abantu bashyize ibyiyumviro by'ingene ubona ibintu nyine byogenda biratera imbere. Ibyo impunzi byo biri hanze hariho ukuntu leta ishobora kubikora, hari ibikorwa bikorerwa hejuru kugirwa hejuru, hari ibyo leta ishobora gukora igira rudikanye umwa mu bihugu barimo n'iki, abantu tukabona rezivita, tukabona abantu batashe gutanga nk'iby'impunzi, abantu baba bakeneye kubona rezivita impunzi zatashe, ngo uburyo leta ishobora kubikora bwose si ngombwa ngo tube turinze kubumenya ngo twabwiye ku iradiyo ngo hari ibintu byinshi leta ishobora gukora ari abanza kugira gute ugasanga ikibazo cyabwiyeabo kiba kiri mu byo kwihuta mariya agacaza rero iby'ubutunzi rero n'intwari bereraumunabishikao
turabishika ko ariko imbere yaho rekana duhere ijambo kandi umushanari Jean Bigirimana nawe nyine atubwire ibintu abona byoshirwa imbere ibibazo nyamukuru nta bibiri byoshirwa imbere ya byose ni nk'ibihe ku bwanyu.
Murakoze. Ikintu mbona cyoje imbere ubwa mbere na mbere ni ko uraba ibibazo by'ubutunzi, ibibazo by'ubutunzi ni kuri ibibazo bikomeye cyane bateza gushyira imbere kugira ngo abarundi bave mu bukene, abarundi bashobore kurima bimbure, hanyuma ronke n'ibyo bashobora kugira ngo bashore hanze. Icyo ni ikibazo nyamukuru mbona ileta shasha yoshimikirako. Hama ivyo ikabikora ifatikanije n'ibindi bibazo novuga bikenewe kuva mu nzira n'ibona n'ingoga, ni nk'ivyo bibazo vyerekeye abantu bahunze igihugu. Ivyo navyo mu ijambo nyamukuru igihe n'icubahiro mukuru w'igihugu ariko yariko ararahira yarabivuze, aravuga yuko abahunze bafite uburenganzira kuzotahuka. Ivyo navyo igikenewe nuko muri leta bavyumvira bakaraba ukuntu abahunze igihugu boshobora kugira ngo batahuke.
Egomeye namwe Mushenahe Emmanuela Nengo, ibintu mubona vyoshirwa ku rutonde rwa mbere na leta nshasha igiye kurangura amabanga yayo ni nk'ibihe ku bwanyu?
Kukanje nicyo munariko araraba leta ihanzwe na vyinshi kandi biteza gukorerako. Ubwambereho hariho ikibazo kiba kijanye na politike nayo ni ukugira ngo mu gihugu hagati habe hariho umutekano no kumvikana hagati y'abenegihugu. Ibyo ni ibintu vya mbere, kandi noneho nyirishobora mukuru w'igihugu arabivuze ati hasanzwe hariho kuzoshiraho uyaga imwe noka nka dialogue kugira ngo abenegihugu bose bashobore kuronka amahirwe yo kugira gushikiriza kababakiye. Tukibaza ko ico kintu coba nyene mu mapriorite mu bintu vyo mu vya mbere bokisunga kugira ngo abere gihugunsi bashobore gushikiriza kaba bakinye hanyuma hariho iyo ntwaro nubwa ishingiye kuri demokrasi. Hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi nuko kuba kunagura ubutunzi nabwo rero bunagurwa na byinshi, ariko kukwiza umwimbu abenegihugu bakarima bagashora hanze hanyuma bakaronka za nkenerwa ari amadevize cyangwa ibindi bintu bishobora kubateza imbere. Hanyuma ikindi nacyo umuntu tukibagira nuko turi mu karere ka Afurika y'Ubuseruko, nicyo bituma nageze ku butunzi. Bikeneye yuko niyo migenderanire n'amakungu nayo nyine kandi bitegereza kugenda neza, haba mu karere tuba turimwo mbere no hanze y'igihugu, kugira ngo bishobore gufasha igihugu kuronka ivya nkenerwa byose nubwa byo bifasha gutera ico imbere imigenderanire ikomeye. Hanyuma ikindi nacyo ntukibagira nicyo nyine kijyanye n'impunzi wita nta wigeze guhungara amaze kubona ko atari ikintu cyoroshye, na umuntu aba mu maganya ntigera yumva yuko afise uburenganzira mu kindi gihugu. Nicyo bituma kuko ari uvuga ati ibyo bitaha birakenewe mu by'ukuri ko buraba ibyene hoba umukenyuro mushasha butuma abahunze nabo nyine bumva ko hageze ko batahuka mu gihugu, naho nyine bakagira icyo batere mu iterambere ry'igihugu. Nuko rero ndabyumva kandi igisigaye nuko hoba gushyiraho mu iterambere ry'igihugu ry'ubutunzi, hobaho cyane cyane amahinguriro nayo nyine agateza imbere umuyagankuba ukagwira ibyo byose, kuko amabarabara kubakwa ibyo nibyo mbona nyamukuru byotuma twese mu gihugu dushobora kugira umwizero yuko tugera tuje ku ntambwe y'iterambere rirama.
Rego iterambere rirama ni ikintu gihambaye cyane rwose mushanaye Faustin Ndikumana, kugira iyo terambere rirame nuko abarundi cyane cyane boronka amahoro. Ikibazo cy'umutekano eka n'imigambi ishyirahamwe ryanyu gishinze yo guhindura ingendo n'ivyumviro, abarundi bakora iki kugira ngo babungabunge amahoro, kugira ngo iterambere rirama nk'uko mwabivuze rize ryaboneka mu Burundi? Hokorwa iki? Abarundi bakora iki muri rusange, turetse abanyapolitike gusa, abarundi muri rusange?
Ubundi ngiye niko numviriza abanyapolitike cyangwa abarundi bariko baravuga iterambere baravyosha cyane, baraza bose ati tukwiye kubaka amahinguriro, tukwiye kubaka amabarabara. Ibyo rero birasaba tuyarade ibarabara ayo mabarabara n'ibintu bifatanye cyane mu gihugu hasanzwe tuyarade, kuko ibyo bintu byose umuntu abishikiye. Mushuri kimwe turanze barundi aho bageze ubu bari bakenewe ikintu bita leadership transformation, uburunguzi bahindura ingene biyumvira no mu mibereho n'ingene basanzwe bameze abarundi, kuko hari ingeso mbi nyinshi zizizi abarundi bigoye kubafata bazitera imbere. Turetse kuvuga ibintu byiza bya politiki by'injyane za politiki, nk'iyo ngibitabo mperuka kugira nkaraba impact injyane za politiki zagize kugira uburundi bumwe buzingamye aho buri ubonye nk'umurundi ariko arazana induru mu gihugu, uca ubona yuko hari ikintu batarame. Nibyo byatuzwe ku mpamvu turagira ko ama expo ubwiye ukaraba ingero z'abanyepolitiki z'uko umunyepolitiki aguma ashyira imbere entere yiwe, hataba uburyo bw'ukuntu uva ko bahindutse ubaye umushyirahamwe w'ukorera igihugu ubwira iki, ari bya bindi byo kuguma bashyira indi mbere za ayo maprogramu yose y'ibitabo birandikwa mbwa abandi bakajya mu bindi ibitabo byanditse amaseseri kaguma yandika ibitabo bikanyaga ibyongwa mbwabo, ugasanga ntibijya mu ngiro kubera abantu bamaze kuzinganikwa no gukunda imaronko yabo, ugasanga iby'igihugu rentire generali bayibagiye aho uri utegeza kuhaba hindu wagenda ukaraba ingene nk'iby'amafaranga ya leta akoreshwa ingene agira nk'ibyo hatabaye amahinduka muri ibyo bintu ingene amafaranga ya leta akoreshwa agakontrolwa. Ubu kuvuga ngo haranditse imigambi mugabe igihe iyo migambi ariko barikoresha ariko baragira neza amafaranga ya migambi nayo uzobona, wagenda mu byerekeye igiturire kwa kuri ugasanga ari kwa kuri iby'amahiki smile ifite n'ibiki n'ibintu bikomeye cyane, wagenda ukaraba ingene abantu bashingwa amabantu ufasha amaproje ukayaha abantu batabishoboye, izo proje ziragomba ntazo uzigira ubona nicyo gituma ubona nk'amamara atanu ugasanga n'ibarabara ryubatswe hamwe ryabobotse nta mwanya ryamaze. Ni ibintu rero byo guhindura abarumi cyane, uranze nk'iyi baraje y'ikajeke yarije guteza imbere aha muri mbo ingene yubatse igasubika bikagira gutya, urabona ko ari ibintu dukwiye kwicara depuyarabure abantu be ngo bashindura amabanga ngo bagiye kurya nabo ngo bagiye kugira ibiki usange n'ubundi turiko dusubira hahandi hamwe tutama uranze amafaranga ngo narondegwa uburyo kurondegwa bw'icyo bita strategie de mobilisation de ressources haba exterior amabayeri ngine barije kamahera cyangwa za investment direct transfer ngine ibindi bihugu bibigeze ibigeze hari n'ubwiza kwetwe tugahindura mu Burundi tukava kuri ya stade yuko usanga ni za banki mondiale zikiduha nk'imfashanyo y'imiliyoni nke abandi bashobora kuroha amafaranga y'amakredit akomeye bubaka ibintu bikomeye ku mishuri ya megaproje hari ibintu natwe dukwiye no gutera kw'imbere tukisununura kugira tugahinduka ku buryo vrema hari ikintu gishasha kituza niyo leadership rero transformation ndiko ndavuga ahubwo mwiza ari umuntu yoca agira azibe kugira abantu barundi nabo nyine bahinduke hamwe aturongoye haba mu bari kubara mumaza kugirwa amabanga bari kugusemukira abantu bungereye irima kakaraga mutima ko gukunda igihugu gikurira nashinga amabanga kugira nsire igihugu ntigikura ndagisika nta muri sekiteri ndimwo sinayashinze kugira jewe nsifata nabo tukase naheti tugene twi bigumye gutyo gumuvuga ngo ibintu bitaba biranditse mugabo byaterade
iterambere
yo guhinduza abantu ni kintu tuzosaba tegetsi bayita leadership transformation iyo mu Burundi ni ngombwa cyane kugira dushobore kwavara
egome mushya ntahe Jean Bigirimana ikibazo cy'umutekano ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye cyane rwose mu iterambere umushya ntahe Faustin ndikuma navuze ibibazo bihambaye cyane rwose byo guhindura imitima abatetsi bagahindura ingendo bakazana ubutetsi bwiza kugira ngo ibiturire n'ibindi byose bituma igihugu kiguma gisinzikara bituzwe ku bwanyu huko rw'iki abarundi bakora iki abanyapolitiki bakora iki kugira ngo Uburundi buze bwafata inzira iterambere iramo
ego uko izo nkuye nibyo kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kirakeneye amahoro mugabo amahoro nayo ava ku bintu byinshi ava ku bintu byinshi kuko iyo abanyagihugu badateye imbere ibyo biratuma batumva amahoro mu mutima ayo mahoro mu mutima rero kugira bayaronge nuko akarorero kava kubabarongoye kubabatwaye ireta shasha rero igiyeho ikintu cya mbere mbona yihutira kugira ngo hataboneke amahoro ni koko nyakuri mu bene gihugu nuko intwari ibereye boyishira imbere bagashira imbere intwari ibereye bakabyerekana mu karorero mu mabanga bagiye gushingwa babona ubushikiranganje ni 15 hari uwo bahaye ubushikiranganje 3 aho udahubwo hari ubushikiranganje 3 ubwo babushyize hamwe baguha umushikiranganje icyo rero ni igikorwa gihambaye cyane ikomeye kizomusaba ingufu nyinshi kizomusaba kwitanga kizomusaba gushyiramo ingufu kugira ngo ashobore gutunganya neza ubwo bushikiranganje kugira ngo bushobore kubera buzanira akarusho abiyo n'igihugu icyo gituma rero intwari ibereye boyishira imbere bakagabanya donc abankabo babonye bashinze amabanga bafise akaboko karekare kuko igiturire kugomba gusesagura icunga ry'igihugu abo babonye hakiri kare bashobore kubabogoza kuko badashobore kubabogoza bituma rero n'iterambere ritaboneka iryo terambere barondera ugasanga n'iterambere ry'umuntu terambere ry'igihugu si terambere ry'abenegihugu ahubwo n'iterambere ry'umuntu umwe icyo gituma rero jewe kubwanje ni leta muyisaba kandi gashyira imbere ibintu by'intwaro ibereye nk'uko mugenzanje Faustin yabivuze ashimikira ku bintu by'ubutunzi ibyo ni byiza mugabo nibaza ko ahanini igikenewe cyane ni uko bukomeza inzego zisanzwe ziriho mu Burundi zijejwe intwaro ibereye ziriho ni uko yo buraba zigakora neza zigatunganya ibintu neza birakenewe bagahana
Mwushana he Emmanuel Nengo na amwe ikintu mbona cyotuma urundi buva aho uri ka bugatera imbere bimwe biboneka agutera imbere mu kanya gato bugasubira inyuma indi myaka ku bwanyu uhokora iki kibazo cy'umutekano n'ikibazo gihambaye ikibazo cy'amahoro n'ikibazo gihambaye abarundi bobo eka n'abanyapolitiki bohinduka gute kugira ngo babungabunge umutekano eka bijijuke n'ibikorwa by'iterambere
ukirwo gikomeye mu iterambere ry'igihugu ugenye ko amahoro tuvuga duti niyo mushinge wa byose tuyafite nta kibuza yuko umwe wese ashobora gukora ibyo ashoboye kugira ngo ashobore guteza imbere umuryango wiwe anateza imbere n'igihugu ariko mu bindi bikomeye cyane burya igihugu kigirwa n'amategeko amategeko akubahirizwa hanyuma inzego haba urwego rushinzwe amateka urwego leta igakora ibyayo
bashinga mateka bagakora igihugu cyabo hanyuma abubutungane bagatunganiriza bose atanumwe akumiriwe eka abakeje umutekano bagakora akazi kabo nkuko babisabwa hanyuma hamaze kuba hubahirizwa burya amategeko nicyo kivuga nacyo kandi kiri umushinge w'iterambere y'igihugu byutuma rero abantu bagenda barahinduka hanyuma bagafata umurongo wo kubahiriza haba ibya muntu bakubahiriza n'iby'igihugu ibyo byose ndabona ko kandi muri iryo terambere rirakenewe cyane muri ibyo byose rero harakenewe ko amategeko akurikizwa uko ari bakashyira mu ngiro ibyo byofasha kugira ngo ubwambere rihoho abarundi bagende barahinduka nk'uko babivuze harakenewe inyigisho nyinshi cyane ni nacyo bituma njyana nakengurutse cyane nyakwigendera nyir'icyubahiro Pierre Nkurunziza ingenga yari yafashe yo guhimiriza no kutarabona n'abenegihugu muri UNESCO bavuga ko ari moralization bijya byaratuma abantu bagarukana ibyizigiro no kumenya ingene igihugu gicotunganywa n'umwe wese kumva icyo ushobora gutera mu iterambere ry'igihugu nubwo ndabona ko ibyo bintu birakenewe cyane kugira ngo abarundi mu mitima bagire impinduka impinduka ifatiye ubwambere hoho mu mibereho yamyeho yatuma bamakanini y'ikintu kiva imbere ari ubwoko ikintu cyaba kiza imbere ugasanga n'uburere bavamwo ugasanga hanini y'ibintu barimo ni ibintu bijyanye n'imigambi yabo yonyine gusa nubwo badashobora kwiyumvira kure ngo barabe yuko hategerezwa kujyamo ineza y'umurundi uwo ari we wese akaba ari iki imbere harakenewe impinduka mu mibereho y'abarundi
Mushinaye Fastani Kumana abarundi bafashe inzira yo guteza imbere igihugu eka bafashe inzira yo kubungabunga amahoro n'umutekano hari ikibazo mwavuze gihambaye cyane rwose cy'igitigiri kinini cy'abarundi bakiri hanze igihugu mwavuze ko ibyo bishobora gukorwa bitarenze guca ku maradiyo ariko ku bwanyu ikintu cyo gukorwa kugira ngo impunzi aho ziri zumve ko zitekaniwe zitabuke mu Burundi hari impunzi zimaze gushikiriza ibyiyumviro zivuga ko zigisha amakenga ku bwanyu hoko kugira ngo abarundi batahuke mu gihe bucabibarutse
ubwa mbere hariho ibikorwa bitegereza gukorwa ubwa mbere nyine muri leta gusubiza ituze nyine mu gihugu y'amahoro n'umutekano amahoro n'umutekano si ubwa rongo ahantu hatagira impuha ahantu mu Burundi avuga ati jewe ndi Umurundi igihugu kirandaba ndafite ijambo gushikiriza ku bijanye n'igihugu mvuze nti umutegetsi kanaka nderekanye ko yari igiturire nkabishyikiriza ibi bintanda kuko ndi kunkorera igihugu ibyiza shingiro yabisa ni ukuvuga rero yuko tuzaza kuva cyane ati ibikino bita vive vouloir collectif ni ukuvuga ko abarundi bose baza kuva yuko mu gihugu bangana imbere y'amategeko kandi iby'igihugu babiraba bihamagariwe kubicungera bahamagariwe nko kubaka igihugu bari hamwe atawanjya wabura atamwana n'ikintu natabusa ubundi niho abanyagihugu bamwe bajya hejuru y'abandi barengera amategeko bagahanwa bakagira iki haba hasi cyane hejuru ajya narabyutse n'umukuru w'igihugu abishyikiriza ati tuzobihagurukira aho rero leta imaze kuba ko ikingiye bose atanja hejuru ataje we nakurenganije cyangwa undwakara ngire gute iyo ni intambwe ya mbere iya kabiri rero ni rero kujya gusigurira ku mbure izo mpunzi bakabonana hari ibivugwa rero burya navuze hari ibindi bivugwa nyine bagenda baravugana ku buryo kontakiti diplomatike zose ziba bwa butinda ugashika igihe ubona ko impunzi zatashye abandi bagiye kuvuga ngo bamwe ngo bafite imitahe abandi bagise ngo ibi ni ibintu leta bagenda bakavugana ingene imitahe babigeragera gutati igihambe twe nuko tubona ko abarundi basubiye hamwe tukagira icyo bita kohezio kuko tugumye tura abarundi bamwe bakwegera umugozi hariya abandi bakawukwegera hariya twari turi ko turahumba izo nshabwenge ziri hanze cyangwa zari izo zikaguma ziri hanze twari turi ko turahumba ikidukiza twese ni uko tuza tukubakira hamwe iyo leta iyo ari yose irabishobora mu gihe ivuze ati je objectif cyangwa gushikira ni uko abarundi ndabajya begeranya bagasubira hamwe hanyuma ibyo by'impunzi bigasezererwa burundu kubona nk'uburundi bufise impunzi amajana muri aka karere ko Tanzania atampunzi ifite ibihumbi amajana ko Kenya atampunzi ifite ko Uganda atampunzi ifite ntuba nibyo bintu biguma ari nk'intara magiduha ibihugu usanga bifite impunzi nyinshi muri East Africa kuko usanga ari Uburundi na Sud-Sudan ijya Sud-Sudan yo kwa ba Salva Kiir urumva kandi harama ubufisati turabe ingene ibyo bitwo bisezerera nibyo turumva ngo abarundi bari kuba barasanganira hariya turishobore kandi birashoboka cyo bitara cohesion nationale irashoboka hari n'ishobora gufatira ko biduhuza byinshi kumwe n'icyo kibazo tugifatiye ariko cyo nyine twoshyikiriza byinshi aribyo mu gitabo gihora gusura twashobora kuzotera abarundi igihugu iza gutera imbere abantu bakabaza kuraba by'amahoro ibintu bibahuza ibyo ari byo cyangwa se n'ibindi bintu biraduhuza tubivomerere
ibitaduhuza navyo turaba umuco wo gufatwa ikura mu nzira Jean Bigirimana ikintu mubona cokorwa mu kinyi kugira ngo abarundi bahunze igihugu bagise akangonongo no gutahuka kugira ngo bashobore gutahuka mu gihugu cyabo bibarutse ibintu mubona leta yugira iki kugira ngo mu kigihe abo barundi bashobore kumva ko batekane batahuke mu gihugu cyabo bibarutse
ico kumenya nuko nta leta nini ikunda kuba ifise abantu bahunze bose bamaze bicuza ko abahunze bugaruka nje rero ico novuga nuko ico cyumviro cy'uko abahunze igihugu bagaruka coba intumbero y'ireta shasha ikaba objective y'ireta shasha nicyo cya mbere cobanzwa kuba kuko ico kitari mu mutima kitari mu ntumbero ireta shasha ntacyo shoboka mugabo nizere ko biri mu byo ireta shasha igiye gukora ko abahunze igihugu butaha ingene rero bazobikora si ibyo kugira ngo acaye nubigisha igihe babifise ku mutima igihe ashaka kubikora nta kidashoboka mugabo buri cyo mvuga byokenerwa yuko bagendera abo bantu aho bari kuko abarundi iyo bahungiye barahazi turazi abari hirya no hino muri bihugu bya East African Community barazi aho bari barafite rero ukuntu babikora kugira ngo abo barundi bahunze bashobore gutahuka bagaruke mu bihugu cy'amavukiro kugira ngo nabo baze bafashe kubaka guteza imbere igihugu cy'u Burundi rero ico mbona nushobora kuvuga nayo handi ingene mubikora ndibaza ko barabizi sibo bwa mbere bishika mu Burundi n'abandi barabikoze kandi hari n'abari mu Burundi mu bigeze kuba barahunze hari zimwe zakozwe nibaza ko inzira ari imwe inzira y'Uburundi
Mushyankahe Emmanuel Nengo hari abarundi bahunze igihugu bamaze gutangaza ko gushika ubu batumva ko batekaniwe ubutahuka mu gihugu cyabo bibarutse ikintu ku bwanyu leta nshasha yakora kugira ngo abo barundi bumve ko botekanirwa batahutse mu gihugu cyabo n'ibi
ubwambereho nuko mu gihugu habakiza kuba hari amahoro icyo bitituze hamwe umuntu wese yumva ati umwe n'igihugu araryama karamuka akaza ku bikorwa by'iwiwe atawanjya wangura icyo ni cya mbere ibyo bihari uwo ari we wese arashobora kubona ati burya mu gihugu iwacu haratekanye hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko iyo wahunze uteza gutegera neza yuko iyo uri atariho atari mu gihugu iwanyu kandi bo baba babitegera bikeneye rero ko mu gihe hariho leta ugambereho ugira intambwe naho kandi ukugaruka ukizera twizera uti ndizigira yuko iyi leta mukiri kirambwira ishobora kudungira akamaro hanyuma kuko burya n'impunzi aho ziba ziri ziraba zifite n'ubundi arakira kuko nk'abaziserukira naho kandi naho nk'uwese aba yimenya ku gace k'iwiwe ariko hariho ukuntu leta yoyoigerageza kwegera ababa barahunze rero aho nk'uko ndabivuze ati sinotanga intumbero ingene bobikora ariko hakenewe umukenyero mushasha wa leta igiyeho y'ubu kugira ngo irabe mbega kugira ngo abenegihugu bari hanze bangana ibihumbi birenga amajana angahe bashobore gutahuka bashobore kuza kubaka igihugu cy'iwacu bakagira rero bakagiraho ingazi bagira ati bwa mbere tuzokora ibi bwa kabiri ubu n'ubu n'ubundi n'ibi bizoshobora gushyikwaho abarundi baza rero kubera umukuru w'igihugu amaze kubimenyesha ko hakenewe ko izo mpunzi zitahuka nibaza yuko biri n'ubundi mapriorite mu bintu nyamukuru azoshyira imbere kugira ngo bagaruke bashobore nabo nyine kuza kubaka igihugu ariko rero harakeneye yuko n'abo bahunze bateza gushyiramo icyizere yuko leta ari umubyeyi wabo zishobora kubafasha kugira ngo bagaruke mu gihugu baze bubake igihugu hamwe n'abandi benegihugu
egome mu migambi leta yatangaje cyane cyane ku byerekeye imigendanire ibihugu bibanyi n'amakungu icyo kibazo kiri mu bibazo bizoshyirwa imbere mushyira na Faustin Ndikumana mubona aho kurwa iki kugira ngo iyo imigenderanire inaguke mu buryo bwihuta
ibyo byose bo imigenderanire hagati y'Burundi haba n'ibihugu duhana imbibe haba n'ibihugu bya kure by'ibigenzi ikintu nashoboye kimubyihutirwa cyane iyo bitara diplomasi nikintu cyo kwihutirwa cyane none ibintu bihitiye byagiye biraba usanga Burundi buri kubondera kuja muri data deke bitanka iyo undi mara wese ndamagiye ibintu yakomeza biranka hari ibintu byinshi byari bihitiye mu migenderano y'i Burundi n'ubundi n'ibirema bitameze neza urashobora no kumbwira ngo hari abarundi bari hanze bashobora kuba ngo bashobora kuba ngo bagira uruhara ngo gucasuzwa ubwo ngo umurundi ari hanze nyine ni bya bindi nyine ni papure arakwiye gutahagiza kugira twubakire hamwe kumbure twubakire hamwe n'ibyo ntibisubiye nicyo gituma rero imigenderanire y'ibihugu n'ibindi kuva na kera twahora tubona amaleta habaye akantu ko kutumvikana mugabo hagira leta ihindutse hamwe ko tutereka duse n'amatangura rishyashya nibaza yuko ari ukwishyiramo yuko ati leta duse n'abatangura bishasha profite turabe yuko igihari leta shasha ko atawundi mwuka mushasha wamubibona no mu mabaruwa bandikiranira mwarabonye nk'ibaruwa ejo bundi zitabonye umwami w'igihugu cy'ubirwi yandikiye umukuru w'igihugu mushasha mukeza avuga ati nawakeje ati ndifuza yuko amabaga mugiye kurongorwa mworanye ati ikaba nk'intango nshasha yo kugira twubake imigenderanire nibaza ko ibyo birakunda kunda na kera twarabibyanashyika imigenderanire mu isanzwe ibihugu birabana izo tugeza kuma bibana bwa hari igihe bicamo ugasanga amarita atabonye ibintu kumwe ubwabo uko iminsi igenda ikasubira mu buryo nicyo gituma tuvuga tuti iyi leta nshyashya imwe rero yijyana tuti reka turabe ingene iyo migenderanire yobyuka rero muri bya bintu ubundi ni intumwa zigenderanira bagenda bakaraba ati twese tukivugane gute rero uti mwabo izo nguvu zishasha ikugaragaza ukazumva ukavuga ati ubu bushasha bwanjye rero reka ndabe ko aje kubufasha mu kugira ibibazo bimwe n'ibindi bishobore kuva mu nzira mugabo tukaba dushaka yuko iyo migenderanire isubira kuko irafasha abanyagihugu ku mbibe irafasha ibiri ifasha ibintu byinshi haba no muri ibi byose byaba bwiza acunga abaza mu gihugu bigenderanira niho usanga bagwiza acunga abaza bijyanye n'icyo bitara diplomasi iyo ibintu iyo service disentere kwivekeye bya uko ibihugu bigenera imigenderanire muri politiki ku nzego z'igihugu niko n'abagwiza atunga cyangwa imigenderanire n'abashyigumi ikomeye nibaza ko n'ibindi bihugu bitunze byo biramaze kubishyikamo cyane natwe nibaza yuko iyo ntumbero tuzayifata paraba yuko iyo migenderanire ikanaguka
icyo
ifashije akarusho mu Burundi
reka tukareke kumushyira nahe Jean Bigirimana nawe atubwira ikintu abona ko cyakorwa tubazi ko leta ifite imigambi yo kunagura imigenderanire hagati y'u Burundi n'amakungu ariko ku bwanyu mushyira nahe Jean Bigirimana aho korwa iki mu buryo bwihutirwa
tubirabye kuvaho umukuru w'igihugu mushasha arahiriye hariho abantu ibihugu byinshi byagiye birarungika ubutumwa bwo kumukeza icokorwa rero ni uko uramara cyane cyane ubutumwa bwagiye buramushikira ubwo butumwa bushobora kuba bwavuye mu bihugu bari basanzwe bafitanye imigenderanire myiza bushobora kuba bwavuye mu bihugu bashobora kuba imigenderanire yacumbagira buke buke canke imigenderanire yariho mugabo nta byinshi bari basanzwe bakorana nico rero leta yuraba ikarabiki ko uyu tutari dufitanye imigenderanire myiza canke hari bike twakoze dusanzwe dukorana inge ndabe icyo nokora kugira ngo imigenderanire ishobore kuyikomeza kuko burya muri diplomasi igikenewe ni ukuraba n'inyungu ukuraba uti mbere jewe nkeneye iki jewe ngomba gushika gukikora muri iki gihe rero inyungu ahanini ni inyungu zerekeye ku butunzi inyungu zerekeye umutekano amahoro ibyo byose rero nibyo iyi leta yoshobora kugira ngo irabe ikagira iti inge nshyira imbere jewe icyo niyemeje mbega icyo abarundi bakeneye ni iki nshobora kujya kugikura hariya ngize imigenderanire myiza n'urya ushobora kukironga nibaza ko ari icyo sinzi ngaho ngira ngo mbwire leta icyo yokora ndazikira irafite porogaramu izokora mugabo yoba byiza tubona yuko Burundi bitani imigenderanire n'ibindi bihugu na cyane cyane ibihugu tubona bikomeye bya rutura.
Ego me mushenahe Emmanuel Nengo namwe kuri cyo kibazo nyene imigambi yorangurwa maguru mashya kugira ngo imigendanire n'amakungu ibihugu byo mu karere eka inaguke hagati ibyo bihugu n'u Burundi ibintu byo kurwa mu buryo bwihutirwa n'ibi.
Icyo nibaza cyacu ni uko burya leta imaze kuba ihari irashobora kwiga ingene inagura imigenderanire hagati yayo haba mu bihugu bibanyi canke mu n'ayandi makungu. Ibyo rero leta imaze kuyifite ku rutonde abivuga ati genda afite ibihugu bigenzi bingana uku ibyo imigenderanire yayo niyo kongera tukayivomera ikaba myiza gutsumba ikaba ifite nawe kandi nivuga ati hariho imigenderanire icumbagira ikiga uburyo ingene iyo migenderanire icumbagira ingene bayitera intege kugira ngo nayo nyine ishobore kuba myiza. Hakabaho n'ibihugu bavuga bati ibyo bihugu ni ukuri ntabwo ari bigenzi ni ibihugu byama biriko biratugora. Muri icyo gihe rero nayo ikintu nibaza kiba gikenewe ni uko habaho ukuvugana hari igihe umukuru w'igihugu ari we yigira wenyine kubonana na mugenzi we cyane bakarungika intumwa uko barazi ingene barafise ngo uko basanze babikora gutyo bagaheza bakavugana bakerekana bati twebwe nimba dukeneye gukorana mwibi bijyanye no gutsimbataza umutekano mu bihugu bibanyi cyane mu bindi bihugu bidafite umutekano mwiza cyane mu gihugu hagati cyane ku bijyanye n'ubutunzi turifuza yuko mu gihugu cyacu hariho umurongo ntarengwa wo kuza kuvogera n'ubwo rimwe bavuga bati ubutugire bw'igihugu n'ubwo ari sovereignty dictate. Ibyo ndibaza yuko buri leta rero irashobora irafite ingene ikora bene ibyo muri diplomasi. Nitugera rero mu bintu bikenewe ni uko gusa haba rero kugendera cyane cyane kuri izo ntambwe ke nibaza zishoboka zo kutsimbataza imigenderanire myiza ku bari aho byari bisanzwe bimeze neza aho byari bigoyagoya bakongerezamo ingufu aho bitagenda neza naho kandi bakaraba iyindi uwundi mukenyero wo kugira ngo bashobore kuvugana mugo bavugane bavuga ati dukeneye yuko twotezanya imbere muri ibi n'ibi twogerana imigenderanire muri ibi n'ibi n'ibi ariko mutashobora kuguma mwifuza kuza konona nkumbure kuvogera bimwe twovuga suverenite y'igihugu ubusigire
bw'igihugu. Ego me mushanahe Faustin Ndikumana imigambi irashakwa ari myiza eka leta ifite imigambi myiza eka kunagura ubutunzi kunagura umutekano kunagura imigenderanire ariko ikintu mushaka kubona coba kimeze nk'intambamyi mwihweje ibintu Burundi bwaciyemo ari mu myaka iheze cyangwa imyaka ya kera ikintu mubona coba kimeze nk'intambamyi iyo leta yo kwicarira gusumba ari iki
kintu cyane kiri intambamyi leta yicariye ubwa mbere nanjye ndabivuga ni cohesion nationale. Cohesion nationale ni ukuvuga yuko ibintu byose bishobora kuba birazana intambara ibintu bituma abantu basubiranamo ibintu bituma abantu bahunga basubira biro icyo kintu n'ibihugu byose birabanza bifatiye icyo bikabyicarira burundu bijyahera. Muribuka umunsi umwe nkuzenya uhisi nyakugendera metiyo ndadaye perezida avuye muri irimorita ariko arava ku cyo gihugu yasanze ari igihugu kimwe n'iterambere n'uwesi barayifuka tukamaze kukibona kugira ngo abantu b'ubwoko bwinshi abahindu abashinwa bava hehe mugabo batoye moderni kubana neza hamwe ibintu bene ibyo by'indu ribanza bikarayi icyo cyaradukomerekeje Burundi kuva bucikuki urumva bucikuki nabi bashobora kumara nk'imyaka irenga cumi butari mu bintu by'induru iki usanga ari ibintu bidatuma urumva yarageze igihe turiruhuka tukicarira rya terambere tukicarira ubutunzi kama bwacu tubiza ibyo bigira twicara neza ngo tubere tuti uburetse byo muri bya bibazo bya politiki byo kubyana byo kugaburira ibyo kugira ngo reka twicare dufite amazi menshi dufite ifi dufite ikawa dufite amamini ibintu bikoze iki igihugu cyacu gifite turizi bimeze ukuntu ukuntu turongera abagwiza izo burya ntitwigira ngo burundi ari byo tugumamo ngo twicare imyaka itanu cumi ari ibyo turiko turakora ibyo ntibirigira bintu uri hari hagenze igihe uravye ibyo zabaye kutuba tubisezerere iri tayiro yasha idufashiza nyo leadership for y'amahoro n'umwumvikano ibyo bintu tubisezerere
yego
mane reka tubare mu itegeko mu yantambi ya kabiri y'umunye politike arongora igihugu avavangana na yange yo kumva yuko ashinga umugambwe ndondi kindi y'ikimwe ibe ngiriki kumva yuko utegereza gusonera ubutunzi bw'igihugu ukorera letere generale akaza rero ni n'amategeko mashyashya ibyo bita etat de droit atuma ari kindi hanyuma tukaba turekana abagwi bacuka icyo bita sekiri pive igakora atawajya wangura umurundi abishoye guhayanwa competition abashinga amabanga bakaraza bishoboye do mu cyo bita rero zimene efikazi domo ibyo bintu bitatu ni ibintu bihambaye cyane iyo mu gihugu bitarashyigira kohezo nasiyonali nduru ziganira lentere generale ingene bakingira amatungo y'igihugu n'inyungu za bamwe bamwe n'ingene abagwiza atunga cyangwa ngo abaseritere prive bakora bashyigikiwe ku buryo bashobora gutera imbere ibyo rero bintu bitatu vrema ni ibintu mbona mu Burundi bikigoyagoya kandi ari intambwe dutegereza gushikira kugira ubuvuduko
ushobora ego namwe mushenari Emmanuel nengo ibintu mubona byo haba biba nk'intamba naho hoba hari imigambi itomoye leta shasha izoba iriko irashikiriza ibintu byoba nk'intamba ku bwanjye ni nk'ibi
intamba nyamukuru ni mu gihe abenegihugu bataba baratsigira yuko bafite uruhara n'ibyo terambere ry'igihugu cyabo hanyuma bakumva yuko bakeneye ko mu gihugu cy'iwabo haba ituze hanyuma ikigira gatatu ni uko abanyapolitike baba bategereza kumva yuko politike yabo itubiye gucanishamo abenegihugu ikaba politiki zibunga gutyo mu gihe baba babikoze gutyo birashobora gutuma rero haba umwumvikano hagati y'abenegihugu urumva ko mu zindi ntambamyi zikunze kuba zishika kandi nicyo umuntu aguma abona amakino gihugu ikintu kiguma kigaruka n'injyana za politiki buri icyo ari cyo cyose kandi zituma abenegihugu batingo zabo nicyo gutuma navuga nti rero birakenewe ko abanyepolitike barindura ingendo bakumva yuko mu byo bariko baratumbereza bifuza gushika ko gushyira neza umwenegihugu imbere bakabona ko umwenegihugu akeneye kuba mu gihugu atekaniwe ashobora kugenda akarangura imirimo yiwe mu mahoro ashobora kumva yuko ashobora guserukirwa nabo yifuza biciye mu mahoro akumva yuko mu by'iterambere ariko ararondera mu by'ubutunzi ashobora gukora ibyabona afite uburenganzira atabanya wangu numva ariko byogenda kubw'iwanje izo ntambamyi zoba zidahari ni ukuri ndizigira yuko hacaboneka aho rero leta yiyumvira neza imigambi nyamukuru yo nuvuga mininiya cyane yo guteza imbere igihugu n'ahandi nibyo bidashobotse tuguma ari hahandi igihugu leta ikiguma muri kuguma yiga utubazo twovuga ibibazo by'imibereho y'abanyagihugu ingene bokwiyunga kandi hari kise rero ubundi mwanya wo kugira ngo ive muri ivyo by'injyane za zitagira aho zifatiye ikiga imigambi yo guteza imbere igihugu aho ikirondera rero abandi bantu abagwizatunga baza gufasha kugira ngo baterere umwenegihugu nimba ari ivyo z'ubushomeri bigabanuke ivyo kubahiriza agateka kazina mu nzu bikaboneka gutyo ivyo niko ndavyumva mu mutima w'iwanje
egomemoshana Jean Bigirimana leta nshasha irashaka kuba ifite imigambi myiza ariko hakaba hoba nk'intambamyi intambamyi mwebwe mwinubako zoba ni nkizi
ego mu bisanzwe ikintu cya mbere leta yishyira imbere ni uko haba iterambere mubwo iryo terambere rikava ku mwenegihugu kandi rikongera rikamugarukako ibyo rero kenshi birakunda kugorana nibyo abari muri leta barashinga imigambi mugabo ahenshi nuko ushobora gusanga yuko inyungu zivuye mu migambi kenshi zidashikira abenegihugu ugasanga rero ziri mu minwe y'abantu bakeye nicyo gituma rero jewe nsaba leta ikahagararira koko umwenegihugu ikamuhagararira kugira ngo yumve yuko atekaniwe yumve yuko ashigikiwe na leta domo leta n'imutane ibikogwa imwereke imigambi myiza imwereke intumbero nziza imwereke n'ingene yo bikora mu kumushigikira urabona ngo dufashe nk'akarorero mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi leta irakwiye kira ku mutumba igashyiraho bamwe twita kera amuniteri agricole kugira ngo umwenegihugu yumve ko ashigikiwe hanyuma ikindi nacho nuko abajejwe gutunganya iyo migambi ari abanyene bari muri leta bwo kwerekana akarero keza mu byo navuze mu nguze mu ntwaro ibereye kuko atantwaro ibereye ibyo byose leta yo ikorakora nta na kimwe kuri iyo shora gushimako kuko atantwaro ibereye hagaruka bya bindi byo kurya ibiturire bya bindi byo gutunganya nabi itunganya igihugu nibyo rero jewe mbona bikenewe cyane iterambere riva ku muntu w'igihugu kandi ikongera ikamugarukako ubwo bigasaba rero yuko leta rero yambera amagabo igahagararira kuko
mu gusozera kandi mu kanya gatoyi ndabasaba mwese umwe agire icyo ashikirije ikimeze nk'akamu yotera abarundi muri rusange mushya nka Faustin Ndikumana
nyene nibyo navuze bya leadership transformationnaire iby'intwari bibiri nabigaruka ko ari byo usanga ari peyarabure iturire n'iki n'ingene inzego zikora ndetse no muri leta ari ubushikiranganji twabandi twumva buge nibyo byo kurwanya ibiturire ngabo tutabubize nibyo buri mu irimwo businziye maminisiteri ingene batuba babushira iyo batuba gushira mugabo icyo gisata twa tubona ko gikenewe hanyuma iki cyakwiye leta nyene nshyashya y'umuca igarukana neza uyu muco wanditswe mu ibyizwa shingiro ry'igihugu kandi n'itegeko rirwanya ibiturire ryanditse neza ukomeye uko abantu basubira ku muco wo kwerekana amatungo yabo binjiye mu mabanga no kuyerekana bayavuyemo ibyo ibintu gikomeye cyane biranditswe mu ibyizwa shingiro amagira n'abantu bakurikira mu bategetsi bakurikira umva ukarorero ku buryo bimwe bita bya arishisimayisite nabyo ntibiragipirije bimwe ubona umusitanteri umutegetsi kanaka bamuhaye amabanga ukaza ubona bigasumbya ubutunzi nk'ikomine yiwe abantu bose barorera akabura ibyo ntibabihagarika wabaza ati mbega ibyo bintu byo biratanga n'amakori ibindi kubiva hehe ugasanga n'ibintu bigatuma uwo muco rero wanditse mu mategeko mu byizwa shingiro ubu rero leta yugarukana rwose rwose akawushimangira hano nigira atari twaravuye n'amategeko ingene yo bitakaro bari bashasha n'iyi leta bakabyerekana bagakurikirana uburyo bwiza ibintu byo kuza amabanga bayaguhaye ugatangura gutunga gusumba ibyishijwe gutunganya tumva birahita bigasiga ubwenge ugasanga leta nta nyubakwa ifite ikoreramo mwaba ikorera wo ariko baduza amazu azumba ibyo n'ibintu nabyo nyine byo kwicarirwa ku buryo haze umwuka mushasha hase gusozera itunga ry'igihugu iterambere rivaho nibura ya hose
ego mu kagira cyo cyane ngo se munsi muno tumwe moshi ya nahe Jean Bigirimana namwe akamu motera barundi muri rusangi nakane
cewe akamu no kera barundi nuko umurundi wese ahari yugira umutima uko ndigo ciwe umutima wo kugikorera hanyuma ngasaba leta yuko yoshyiraho amategeko ku buryo umurundi wese yoronka yobona inzira yotuma ashobora kugira ngo akorere igihugu abantu bane bizera ko gukorera igihugu ari kuja mu bya politike ko idashyikirizwa muri politike atatuzoshobora kuba biri igihugu iyo ni ukuri nagomba kuko cyane kugira ngo leta n'ukuri ikore itange uburenganzira bw'uko umurundi wese ashobora kugira ngo afashe igihugu ashobore gufasha guteza imbere igihugu adaciye mu bintu bya politiki mugabo ibyo rero bikenera yuko haba amategeko atomoye yugurutse atanga ubwo burenganzira ku murundi wese
abikeneye mushya na helengo Emmanuel namwe ijambo rya nyuma akamu motera abarundi muri rusange nakahe munsi munota umwe
nyamukuru mbonamusha kugira yuko mu buryo ubwo ariko bwose kwiza kubana hanyuma nuko
kumba yuko ubudasa bwacu ari itunga ry'igihugu cyacu. Icyo ni cya mbere dukuvuga ko twiza kumva ko hateza kubaho ikibano cyiza ya kohezo sosiyale. Hanyuma ikigira kabiri nacyo kandi ni uko ku mutungo w'igihugu tuzi twese umutungo rusange, ikigarongera igakingira uwo mutungo rusange abenegihugu bose akaburonka w'uburenganzira. Ni ukuvuga gushyiraho muri bita ngo ni serivisi sosiyo abantu bose bashobora kugiraho uburenganzira.
Emmanuel Nengo, murakoze cyane rwose ku kanya mwatuye kugira ngo mwaganire na Radio Ijwi rya Amerika. Turabashimiye.
Natwe turabashimiye cyane ko namwatumye mwa kino kiganiro.
Turashimiye namwe Jean Bigirimana ku kanya mwatuye kugira ngo mwaganire na Radio Ijwi rya Amerika.
Yego, naje ndabashimiye cyane ko namwashoboye kongera muri iki kiganiro.
Turabashimiye namwe Mushyirahe Faustin Ndikumana ku kanya n'ibyiyumviro mwashyize ku Ijwi rya Amerika. Turabashimira mwese mwese murakurikiranye ikiganiro mwisanga cyo umunsi. Mwakoze, mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.